Iyi mumva ni radio Ijwi ya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi Ijwi ya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kuri nogenekerezo rya gatanu ukwezi n'ukwa kane kwa 2017 muri sita 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Murundi kaza gomba gufasha abantu numugira neye twose bivuga numugira neze imana duhaye
akwifashanya kuko aratabara abantu gose twe nko mukomanga ngo arikagira ibintu bibi twabanyagihugu niswe twomwiruka ko yoba ari umwasi wacu yoba ari nk'umwicanye yoba ari nk'uguhaye ishyano.
Aba ni abanyagihugu muri komune ya Mbuye iri mu ntara ya Muramvya basaba ko atawohirahira ngo abakorere kuri Karori nkurikiye wabo batazira fata kaguru muti kubera iki abakura amenyo mu gifuri ku mafaranga atarenga amajana abiri y'amarundi mu ntwaro ntaco bibatwaye yamara mu gisata c'amagara y'abantu bo baragabisha ivyinshi kuri ino nkuru ni handi hatu hagataho turi kwa gatatu twafitiye n'ikiganiro c'amagara y'abantu uno munsi tugaruka kwibaza mwatubajije. Imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko abasirikare ba leta ya Sudani umanuko bishe abantu bashika ku 16 kuri no wa mbere ivyo vyavuzwe n'abanyagihugu bari hafi igisagara kiri ku rubibe rwa Sudani umanuko na Uganda. Abanyagihugu baharugwa amajana baramaze guhunga izo ntureka. Santo Dominique Icegeya c'umuvugizi w'igisirikare avuga ko abasirikare bica abantu bafata nk'abasuma. Dominique yabwiye Ijwi rya Amerika ejo ko abasirikare batewe bamaze kuronka amakuru avuga ko hari abambuzi bariko bariba kandi ko bishe abanyagihugu. Abajeje intwaro mu seruko bwa Somalia bamenyesha ko bariko bararondera abakozi bane bari mu isekeza ryo gucandaga ingwara y'ubukangwe banyurujwe n'abagwanyi bikekwa ko bahurikiye mu mugwi Al-Shabab. Aba bakozi bompi n'abanyesomalia bikavuga ko banyurujwe ku munsi w'Imana. Colonel Dick Abdi Khalif arongoye igisirikare mu gisagara ca Luk yatangaje ko abakozi b'ishami rya ONU gitamagara y'abantu OMS bakuwe mu mazu yabo aho bari basanzwe baba kandi ko bajanywe mu gisagara chakure cyane imbere yuko abakozi banyuruzwa bari bagabishijwe ko bashobora kwicwa umwanya n'umwanya. Uwo muhari wari wakwiragije amakuru avuga ko izo ncancho zirimo umugira wa sida kandi ko zitera kutavyara, ariko ayo makuru akaba yarabeshuje na OMS ivyatumwe bamwe mu bavyeyi badacandagisha abana babo. Muri make ku mugabane wa Afrika kandi ibazo vya politike biherutse kwibonekeza muri Afrika y'Epfo vyaragize ingaruka zikomeye ku buzima bw'igihugu ca Afrika y'Epfo. Ikigo gisanzwe gitanga amanota ku bihugu kuvyerekeye ubutunzi CNP Global catangaje ko ihindugwa rya leta ridashigikiwe na bose n'ihimirizwa ry'uko Perezida Jacob Zuma hariyo tanga imihoho riteragiyongera vyatumye icize cico gihugu kubijanye n'ubutunzi kimanuka ku rugero ruri hasi cane. Ico kigo CNP Global catangaje ko ingingo zafashwe na Perezida Jacob Zuma zageramiye cyane iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Kuri no wa kabiri umushikiranganje mushasha jeju kigega Malusi Gigaba yahumurije abanyagihugu avuga ko mu kiringo c'uburongozi bwiwe imigambi ya Afrika y'Epfo izobandanya uko yari itunganijwe. Yatangaje ko ubutunzi bubandanya gukomera, ibidandazwa igihugu gishora hanze bibandanya kwiyongera kandi ko inzego zijejwe iby'ubutunzi mu gihugu zifashe neza cyane. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Bashobora kandi kumva kino kiganiro cyacu cyo kimwe n'ibindi biganiro muce ku rugaga kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara mukurikirana kuva kwa mbere gushika kwa gatano.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere muri commune ya Mbuye y'intara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi ivugwamwo umugabo azwi ku izina rya Karori Nkurikiye batazira mfata kaguru amazi imyaka 46 akura amenyo mu gifuri abakugwa amenyo barashima uko bakigwa ndetse hariho nabaza kumwitura baturutse mu ntara zitandukanye z'u Burundi co kime no mu gihugu ibihugu bihana imbibe n'u Burundi nk'u Rwanda Tanzania na Congo abajeje ubuvuzi mu ntara ya Muramvya yemeza ko igiko gwakora kitemewe n'amategeko ni mu gihe abajeje intwaro ku ruhande rwabo amadidane ari abajejwe intwaro ku ruhande rwabo amadidane ari yose kumutuza ngo vyari vyo ariko akamara afite abanyagihugu siko gato umunyamakuru wacu Diane Ndonse akora mu ntara ya Muramvya yishikiye aho Karodi batazira afata kugura akorera maze adutegurira iyi nkuru.
Karori Nkurikiye ako kazi ko gukura amenyo agakorera ku mutumba wa Buyaga muri komine Mbuye ahasanzwe aba kumuhaniwe imbere y'umuryango w'inzu usohoka nkuja mu kigo yahubatse akantu kameze nk'uburiri bw'imeteri imwe ako ni ku muntu yicarako ariko aramukura maze nawe akamuhagarara inyuma iruhande yiwe haba hari safuriya irimo utwuma akoresha igikorwa nyezina cyo gukugwa iryinyo gitanguye ukugwa araramika ku mutwe awucishije hagati y'amaguru ya Karori agira mukure gutyo nawe akamurenza ukuguru ku bitugu nyene gukugwa akagufata akakwishimikiza kugira ntatembe mu gihe yobabara aha akaba ari naho havuye itazirano fata ukuguru uyu Karori Nkurikiye nkuko azimirira abari karakura abanyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika ribasanze hano bariko barakugwa amenyo barakenguruka iki gikorwa cy'uyu muntu
nta buri akora nkawe mu bisanzwe n'iyo iwacu nta muntu hari yafatika ikika cy'umwana nkuko
umwana wawe wari wagerageje kumukuza handi biranga
abaganga bariho ariko wamenya kura ntibayashobora menshi cye nk'iryo rwanje nashize ku baganga bangahe batanu wa gatatu yamuye onje kuri klinike yanjye sinabise n'uburyo bugushikaye wondeye ngaha uya haruye iminota
nkurundi kazagomba gufasha abantu numugira neza ko twivuga numugira neza imana duhaye
akwifashanya kuko aratabara abantu gose twe nko mukomanga ngo arikagira ibintu bibi twabanyagihugu nitwe twomwiruka ko yo bari umwasi wacu yo bari nk'umwicanye yo bari nk'uguhaye ishano
aba banyagihugu banamukenguruka cyane kuko atamafaranga basaba niyo bayamuhaye ntiyakira yarenga 200 uyu numwe mu banyagihugu avuga ko yaje kubagarukira ko nari giginyo riri mu ngwara zisaba amafaranga menshi mu kwivuza
kandi niyo ushoboye kugenda kubaganga bashobye kwaka amafaranga udashobora kuronka urabona muri ibi bihe turi mu ngwara ziraturenze cyane turamerewe nabi nisabune turayipfuka naho jo mbere sindo nayivuga turayipfuza mbere wo yaje kwimana ni imana mbere yoba yaradutabaye hamara urumva bakwata 5,000 kuginyo urumva ufite ingorane ari naho ufite abantu babiri mu nzu
uko kutakira amafaranga harabibaza ko yoba koreshwa nivyo bita imyuka mibi cyangwa ubupfumu. Karori wewe asigura ko akorera ku ijambo ry'Imana.
Je wigihe nzakira ayo mahera nka yabaka ni numva ngiye nk'ubusenga padiri akavuga ngo ndaba ubuhoho mbere abivuga neza avuga ngo ndaba sigaranya amahoro ndabahaya amahoro yanje ari ni yahindura padiri wenyine akavuga ngo ndaba sigaranya amahera ndabahaya amahera yanje nzoca ndayasaba nanje urumva amahera zoba yaje mugo mwenye padiri ataravuga ngo ndaba sigaranya amahera nanje nzosaba amahoro nkayo padiri avuga bose abapasiteri bose bavuga ngo amahoro kwa padiri ngo amahoro nanje nzosaba amahoro iki abantu ni imana
Karori Nkurikiye batazira mfata ukuguru atubwira ko yatanguye gukura abana bato akoresheje intoke kugeza hacurisha ibyuma bimeze nk'ibisanzwe bikoreshwa mu buvuzi bwemewe n'amategeko
byavuye nko ku muntu yabagwaje umwana igenyo mutoyi hanyuma ronka cyandari mukubura hari ryo nakuza urutoke mu nyuma ronka bona ntibikunda cyabure naho byokunda nkabona nukononera umwana haraho warifatije urutoke ridafadika ugasanga uri kujyugwara umwana umujyugwara umujya kukinyigishi ugasanga uri kuramwononera ariko ukoresheje icyumo kijana neza ugatifata ka kinyo ugacyutera urutereraho
none ubuko mubona mu yakuza ivyuma hari ahantu mwavyize
oya imana yinyene niyo yabinyigije kuko imana niyo yabivuze ngo izoduha ububasha ngo nitwayizera ngo turambike ibiganza kubagwaye bakire imana ariki mpubwa ubashe yuko nzora mbiki bigaza kuwagwa ya menyo ba yabo bakazarapaye ndayakura
nta muntu yasubira inyuma ngo avuge ngo vyase ko mu mukuru
oya nta numwe base nta nubyimbigwa nta nukomereka bose bikuma bigenda neza cyane mbere ndari mukuyeho atabuka rimwe kabiri gatatu ariko aririra intete kandi zirikana ningene zigumye
iki gikorwa cyo gukura amenyo abandanya gikora no mwijoro kuko avuga ko harabaza kuyikuza nibashikigwe ku murango bikaba ngombwa ko barara barakugwa ariko naha nta mpungenge agira zo gushobora kubagirira nabi nubwiyo nzu yiwe itagira umuyaga nkuba tumenyeshe ko imyaka 46 iheze akora iki gikorwa akamaro afitiye abanyagihugu katumye abajeje intwaro bazazanirwa kubijanye no kumutuza muri ibi bikorwa bitemewe n'amategeko umuhanuzi wabura matari w'intara ya Muramvya ajeje imibano mpawe n'Imana Canesius avuga ko bariko bararaba ingene yokorera mu mavuriro kugira ngo haronkere inyigisho
twaragerageje mu minsi ya mbere kuraba ingene twahagarika ibikorwa byiwe ariko twahuye n'ingorane kuko abanyagihugu nibo baciye baje mu migumoko tuca turaraba rero ngene tugica hirya no hino twari twashatse yuko agiye kwivuriro yoronka ubuhinga bakamugirira ibyo nokwita guhugura bakamwigisha akamenya ubumenyi burengeye kandi naha bikorera hakaba ahantu hashobora kumenyekana umuntu ahagira ingorane bashobora kurengena bamufashe
ariko urongo intara y'ubuvuzi anakere nahayo avuga ko umuntu nk'uyu atakibanza ashobora kuronka mu buvuzi
kambere twe nuko twosaba yuko yo bihagarika ko bitajanye n'igihe cyanone tugezemo aho amavuriro ari hijya no hino uretse ko bifise ingaruka mbi ku magara y'abenegihugu nta kiciza gishobora kuba kiri inyuma y'ivyo bintu rero uwo muntu twebwe dushobora kuvuga ko twamushigikira ahubwo cyewe mvuze mu ijambo rimwe ko tumugwanya kuko ntitworonka ukuntu dusigura cyangwa ngo twemeze yuko twirwanadize kwa muganga dushobora kwemeza yuko iby'ubuvuzi bikorwa n'uwari we wese atavyigeye cyangwa ngo afite impamyabushobozi
eka na Karori nkurikiye batazira mfata ukuguru ubwiwe avuga ko naho bomwemera atova kumuhaniwe kuko icyo kogwa akibangikanije n'utundi dukogwa two muhira
ari dukoresha bamanyene twugukoresha bakanyongereza utwo nari mvise abandanya gose kuko andiko ndahakorera birashika mu kandi kanyo gasanga ndiko ndabagara gatoke ndiko ndabagarira akawa ndiko ndaturutsa gatungwa mu mwanya rero babantu nkura amenyo bagabanutse
ariko rero ukumutuza muri iki gikogwa ntivyoroshe Karori yemeza ko nabamwe mu bajeje intwaro hamwe no mu buvuzi bamwitura akabakura amenyo Karori nkurikiye batazira mfata ukuguru usomye mwikaye yanditsemo abaza kwikuza amenyo biboneka ko yitugwa n'abava mu ntara zitandukanye z'igihugu hamwe no mu bihugu nka Tanzania, Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga kandi ko ku munsi akura abantu barenga ijana mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru yawe mushobora rero kusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com imbere yuko tubahabishasha tubafitiye tubanze tumare inyota y'abakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara batwandikiye badusaba ko tubasubiramo inkuru ijanye n'ururimi rw'igiha ruvugwa hanini mu ntara zihana imbibe n'igihugu cha Tanzania umunyamakuru wacu Haisa Liliane n'amahoro yishikiye mu ntara ya Cankuzo iri muzigwiriyemo ugo rurimi abaruvuga bakuze bamugira ko rubafasha cyane abana bo yamara bavuze ko ruza kubatobera kuko basanzwe biga indimi zitari nke Haisa Liliane n'amahoro aratangura twumvisha uko ugo rurimi ruvugwa
turahemera ibyo dushoboye uce gucana gandi
nanga abana bange batabonye amaharagi ntibohunira hene
nirazima tubahire cyo bari kugomba kubera ko
abamwumva n'umujyango wabubakanye bariko bayaga mu rurimi rw'igiha ikirimi kivanzemo ikirundi n'igiswahili ahanini kivugwa mu burere buherereye ku mupaka w'u Burundi na Tanzania neza na neza ndabasanze ku mupaka wa Gahumo muri zone Munzenze iri muri komine Mishiha bavuga ko inkomoko z'iki kirimi ari migenderanire ifatiye kuguhana hano ibidandazwa bivuye muri ibi bihugu ko ari bibiri
baheza ngo barye neza
bari yankira hene kujya umushogoro yani tuze kureba
yindi siguro batanga yuko kuvuga igiha no kubera benshi muri bo mu myaka yaheze bahungiye mu gihugu cha Tanzania bivuye ku bihe by'intambara Burundi bwaciyemo uyu mukenyezi yamaze imyaka 14 mu gihugu cha Tanzania yigana ingene yamenye igiha
twagumye mu Burundi mugani twaza turatembera tugenda no mu kijiji cha Tanzania twaragira ingorane twaba tugiye nk'ugusuma kugira twunganire ibyo batugaburira tukabaza nk'ibyo baremye ati aha munaguza ngati hama nabo bakacha bakwishyura ati ati kiringi miya gucyo ariko intu uri kuragura nyene bakwishura bavuga ntaho baba hanyuma ati koyo koyo re nkuvuga mama baracyankanya ntaho ndewe ni kuhakana
uku kubo basigaye bavuga igiha ntibiborohereza kuva bagarutse mu Burundi bitewe nuko baca binubwa na cane cane iyo bagiye mu burere igiha kitavugwamwo aba bavuga ingene bama batunga urutoke iyo bagize ico bavuga mu batazi igiha
iyo tutashaka kugira ngo ntibamenye ko twigeze guhunga batumenyera ku rurimi awe nk'umwana asotoranye n'ubundi akaca avuga ngo ndabivuga baba yani ndabivuga baba bakashavuga ngo wabosabini ngo yango mwebwe ngo murabaha
yanzwebwe twagiye kubuza baratwakiriye lakini mukutwakira barumva yuko ururimi rwamaze kugorama bacabibaza ngo murabarundi nyene canke ati turabarundi kubera twajabutse umupaka tukabana n'abanyamahanga nico gituma ururimi rwagiye ruratera none hanini twashira imbere yani kugamba igiha no kugamba igiswahili ugasanga byose turaterateranya n'ikirundi kimwe kimwe nico gituma baca bashira imbere kuduhinyura mugabo data turahaye turagorora za turavuga ikirundi mugakaraca mu kumosoraga kuvuga igiha canke iswahili
hambavu yaba bakuze n'abana birabagora hageze kuja mwishu na cane cane mu cigwa c'ikirundi ani mu gihe iyi mvugo y'igiha yabo itandukanye no kwindinganizo y'ivyigwa itegekanijwe mu bitabo vy'ikirundi bigiramwo Ejide ndayishimiye n'umunyeshuri wo mu mwaka wa kane na Oscar tuyishime wo mu wa gatanu bavuga ingene bama bayobewe mu cigwa c'ikirundi
nabigisha nabo nyene baragiye batubwira ikirundi nyene cyakore cyo mu gitabo katunane ugasaga nyene ni cyo tusanzwe tuzi mugati kwetu kivugo kundi kokundi ugasaga sikirundi
Muzanzu hari nk'ikirundi cinshi nyene bavuga narwe n'icyo kimenye cyaricyo. Kuya iko twe twimenyereye n'igiha cyo ngaho hakurya. Ndiho ndavuga sa niho ndavaga mu giswahili nivugira n'igiha. Eki ndi minyuka sa ndimo ndavangatiranye ibintu ugasanga bagwaye nk'umugani nawo kaje sanga birakunaniye. Vanye no kumwe no vuga. Ni nyandiko wandika nyuka kaje sanga yandikiye igiha. Kandi wabitoye ugasanga bakwimye amanota.
Kubwivyo abavyeyi baragerageza ko amabibutsa abana babo kwitaho kuvuga ikirundi neza na cane cane iyo bari mu ishure. Uyu muvyeyi yavuga ingene afasha abana bi we mu kugorora imvugo yabo y'ikirundi
ahanini abana biwacu kubera bazi ururimi bavukiyemo rw'igiha turagerageza tukabigisha ikirundi kugira ngo abandi bana ntibabinube tugumanye ne tusubiramwo tuvuga ati ze muravuga neza ikirundi ubu turi mu gihugu cy'amavukiro ntitukiri hahandi ati nk'ukuramutse mwigisha mu muramutsa mu kirundi atakumuramutsa mu gitanzania
kubona aba bana batazi ikirundi neza naho ari abarundi ngo nta gitangaje kirimwo narijya benshi mu baba mu turere twegereye umupaka ariko bavuga ko bwo urongoye zone mu nzeze ndarugumiye gusayini asaba abavyeyi n'abarezi gushira inguvu hamwe mu gufasha aba bana kumenya ikirundi neza
aha twebwe turi ku mupaka gusa tuvuga indimi nyinshi haravuga icyo bita igiha cyangwa igihangaza cyangwa ikirundi cyangwa igiswahili ariko abigisha baraheza bakabigorora bukebuke bikajya ku murongo turabivugana n'abizi ko bafata nko babasanze abana uko bavuga hama bigisha uko nyine nabo barabizi vraiment nawe uvuga ngo barabakarira gose kubijyana no kubigisha
no kwishura rito yajya amasango riri ku kilometero kimwe y'urubibe rw'igihugu ca Tanzania abarezi baho baremeza ko umwimbo mwishura udashemeye kuri abo bana ariko bagerageza gufasha ababaregwa kugira ntibadebukigwe n'ivyigwa
bwo kuvuga umwigisha ingwane gusa tugira nabana kibatatu nko mu wa mbere mu wa kabiri mu wa tatatu niba ko bakura bagenda bahindura kubera usanga yabigishije mu wa mbere
Uru rurimi rw'igiha rukunzwe gukoreshwa mu ntara z'u Burundi zegereye akarere k'Ibuha mu gihugu cya Tanzania izo nazo ni bice vya Cankuzo Ruyigi Rutana na Makamba mu buseruko bw'u Burundi Khaisa Lilian Inamahoro ijwi rya Amerika
Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nkuko rero twari twabasezeraniye ku munsi wa gatatu no munsi turasubira tubishure utubazo dutandukanye twagiye tudahejeje kwishura kubijanye n'ibibazo mwari mufise ku magara yanyu mu kwezi kwa gatatu mwashobye kudushikiriza twasubiye kwikora kuri muganga Pini Birantije asanzwe ari umuganga w'abana arangurira imirimo yiwe mu bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge byitwa Hôpital Militaire muganga Pini Birantije turi kumwe ku murongo wa telefone mwa ze gusubira kuduhakanukanya
Ego murakoze.
Aho twatandukanye twariko turavugana ahanini kuvyerekeye ingene abavyeyi bashobora gufasha abana babo mu gihe bagwaye ingwara z'ugucibwamwo. Mwosura kuducira ku masonga muri make ingene abavyeyi bo kwitwara.
Ingwara yo gucibwamwo ni ingwara ikunda gufata cane cane abana bose ariko yakunda gukarira na cane cane abana bakiri batonya bajya twovuga abantu riso mu rurimi rw'Ifaransa. Hanyuma rero ingene umubyeyi ashobora kwigenza mu gihe afise umwana acibwamwo, icambere yotangura gukora ni uko yo kwihuta cane kumuha amazi kuko ashobora kugira umwumira. Ikindi naco yoca yihutira gukora ni ukumutwara kwa muganga. Hariho hose mu gihugu ivyunyunyu dushobora guha umwana igihe acibwamwo kugira ngo ntagire umwumira, bimwe mu Gifaransa avamo ni dehydratation.
Ariko mwarabwiye abatwumviriza yuko ayo mazi arinda ko ari amazi asanzwe atavyumunyu n'isukari.
Ego ibyo by'umunyu n'isukari ni ibintu bahora bakoresha kera, ariko ubu dushahimiriza ababyeyi bafite abana bacibwamo yuko bategeka kubaha ibyo by'unyunyu kuko nibyo bipimye neza.
Ego muganga, twibutse yuko bino bibazo turiko turagaruka ko ahanini ari ibibazo twabajijwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo, kuko ngo yongora yo gucibwamo iri muzi basongera abana cyane, ngo umuvyeyi none arashobora kwikora ku maberebere yiwe kugira ngo ahagari kuko gucibwamo k'umwana.
Amaberebere isanzwe umwana iyasanzwe ariko aracibwamo umubyeyi abandanya mwonsa. Uko dusubiye nyuma gatonya, amaberebere ni nka vaccine kuko amaberebere keretse yuko harimo imfungurwa harimo ibintu bishobora gutuma umwana akingirwa. No kuvuga rero umubyeyi ategeza kubandanya yonsa umwana naho ariko aracibwamo,
agafungura uduki dushobora gusanga hagati mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo dushobore guca muri ayo maberebere hama tworohereza umwana.
Sandwe hagati mu gihugu barabona mu Burundi haramera, harimo imfungurwa nsanganyangaburo, harimo ntanganguvu, harimo na ndema mubiri, hari ibitoki, hari ibiraya, hari imboga, hari ivyamwa. Mu gihugu cy'u Burundi imvurirwa neza, imfungurwa zirahari, umubyeyi ashobora gufungura kandi itunganijwe neza.
Bego muganga, tukiri ku bibazo vyabajijwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo kandi tukivuga ibyo byo konsa umwana, hari abavyeyi bifujije kumenya amabere yabo akarigwa hanini ngo n'ingwara izayi, kuko hariho ngo abashoboye kubona yuko bimwe mu bituma uko gushibwamo kw'abana harimo n'ingwara baba bafite mu mabere, ariko ntibashoboye no gutahura neza izarizo.
Musanzwe hariho ibintu bita ngo nibere mu Burundi, ariko ibyo bintu bita ngo nibere ahanini n'ibintu bivugwa mu ibarabara kwa muganga tutemera. Kubera umwana baravuga ngo aracibwamwo ngo kubera ibere, ibintu by'ibere nako nibihuha. Ababyeyi baza barakura hirya no hino baza barahanahana ngo nuko ngo umubyeyi ngo yagwaye ibere ngo nize byamutumye acibwamwo, ariko sivyo. Igituma hanini umwana hajya acibwamwo ni imicafu aba yafunguye, imicafu ishobora kuba iri mu bifungwa bari karafungura, naye handi ibere ry'umufasoni ni ryiza cyane, kangora n'imwe rishobora gutera umwana aryonse mu gihe mu bisanzwe mama we watagwaye. Mugari iki gihe mama we wagwaye nicyo yashobora gutuma umwana agwara, ariko ibere ritagwaye nta ngorane n'imwe zishobora gutuma umwana akibwamo.
Ego nibutse abumvize ijwi rya Amerika kondi kumwe na muganga Pini Birantije, asanzwe ari muganga w'abana akarangurira imirimo yiwe kuri Hopital Militaire bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge. Turiko twishura ku bibazo bitandukanye twagiye turabazwa n'abakunzi bacu bari hagati mu gihugu na cane cane abimwaro. Tugarutse ku kibazo c'ukungene umuvyeyi n'umwana bafatana mu vyo konsa, ni gute ngo umuvyeyi akorere isuku amabere yiwe?
Ego ivyo ni ikintu rero ngombwa kuko amabere ni umubiri nawe urakafura. Imbere y'uko umubyeyi yonsa ategerezwa koza ibere ryiwe neza, kaboneka ko ari ibere risukuye,
akabyogesha agasabune gamuganga canke utuzi gusa
ajyogesha amazi y'akazi yazi.
Nta gasabune arinda arashira
ashoboka.
Yego,
aho bishoboka agasabune naho yogashira ko ni bisanzwe ntangorane. Ariko rero haraho bidakenerwa kuko ubanza gushaka ko gasabune ukaryoza neza iryo bere n'amazi y'akazi yazi, hanyuma uhejeje ukariha umwana akonka. Ingorane yo zikunda kuba ni hariho abavyeyi baheza konsa abana ntaritegure ngo asubire kuryoza agaca aribika uko nyene iryo rero yashobora gushikirwa na twatugwara kumwe na kuva twadukobe aho ritangura kuzarira genyera rero igacarijamwe micafu imigaranye umwana aryonse agaca agwara ibere uraryoza mbere yuko uriho umwana ahejeje konka ugaca uryoza neza hanyuma agacarishira mu ifutiye ifata ibere kandi ikarifata neza nibishobore kuzarira tambagira kuko ibere iyo riko riratambagira ritagumye neza riragira utuntu tudukomere hanyuma rero hagaca bituma imigera yinjira
umuvyeyi nawe wo hagati mu gihugu nkumbure adashora kuronka utwo dufumbatira amabere byoroshe naho bigenda gute
ico kibazo kiragoye sinashobora kucishura
yo mpfa gushamwa gapira gusa
yo shora kuryoza imbere y'umwosa hanyuma rero akaryoza ahetse kumwosa
nuko muganga kino kiganiro kandi hambavu y'abari mu ntara tura kandi akaryo k'abantu bahungiye mu bihugu bibanye hariho nk'umunywanyi wacu ari mu ikambi ya Rusenda iri muri Kongo we wakabazo kiwe uko yakabajije yavuze ati umwana wanje afatwa n'ikintu kimeze nk'umusonga kuva kiri muto uyu mwana we ngo afite imyaka 20 ngo gifatira mu maguru mu nyuma kikimukira mu kwaha hamagaca vyimba maguru yiye ngo ashaka kumenya nimba vyo bari uburozi canke ari ngwa risanzwe ivugwa igakira kuko ngo bimaze igihe kinini vyamutanguye ari umwana muto
iyo ntabwo ari ingwara y'uburozi ari ingwara abana bavuka bafite na cyane cyane ikaba irangwa n'ibimenyetso by'ububabare ubabare ushika ku maguru ubabare ugashika ku maboko ubabare bukaza ahantu hose hari amagufa akagira ububabare bumwe budasanzwe hanyuma rero ikindi nacyo kiranga arabyimba ibikonzo akongera akabyimba n'ibirenge hanyuma agahishira
yitwa gutyo iyo ngwara
rero byo kubwo ukamengo akongera akayagayaga nibaza yuko ibyo bintu atari uburozi ahubwo iyo yo kwegera abaganga bakamurabira yuko iyo muntu yo batagwaye yanga ari gukama maraso imwe bita drepanocytose kuko ni ifisije bimenyetso byo kubabara amaguru cyangwa nyuma akongera akabyinda
ni ingwara ivugwa igakira rero y'umuntu yituye muganga kuko urumva ngo uwo mwana we yayifashe akiri muto akarageze ku myaka 20 ubwo nti hagira igihe umuvyaka ibaza ati mbegano wanararengeje ikiringo ntegeza kwitura ko muganga canke bimeze gute
mumagabo makenya hari ingwara nyinshi nubwo cyenda bivuga uko zituma umuntu ababara amagufa akabyimba nibaza ko ikuru uyo muvyeyi yo kwegera umuganga akamwiganira neza akamutoma ibipimo hanyuma akamuvura abona neza iyo ngwara
nuko ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara akabazo kanyuma ntikaje nk'ivyabana mu hambavu yo kuba muganga w'abana mwara nonose ni wundi buganga bundi butandukanye nakabazo twabajije no munyeshure ari muri kaminuza y'u Burundi avuga ati ngo indwara yitwa caillot de sang uyigwaye abimenya gute iyo ngwara ni nyabaki mu kirundi umuntu ageranije kuyimenya neza
amaraso aravura akavurira mu mitsi ikintu kiranga nuko ubwa mbere umugwaye ayigwaye ahantu haba hari kuvurira na ry'amaraso harababa ikunda cyane cyane gukarira ku maguru hakarungurira kurungurira nuvuga hagomba guhishira hanyuma hakayagayaga akumva ububabare budasanzwe cyane cyane ifata ngaha mu gihinda cy'ukuguru bavuga ngo ni muri more inyuma y'umurundi niko twabivuga hanyuma rero akagira ububabare igitera cyane cyane iyo ngwara ya kayudofa hariho usanga umuntu yararyamye igihe kirekire akamara umwanya ari mu bitaro aho kabuyerega akwera amaraso adatembera neza akagacakaza hariho nabo ushobora gusanga barabazwe tuma ako kabuye gacakaza mu maraso ibyo rero nibyo cyane cyane bituma ako kabuye kaza ingwara ihagaze na cyane cyane kwivura na ry'amaraso
none ga muganga ni ingwara iyo uyitebeje nayo ishobora guhitana abantu canke muri ibanira gushika umusonga
iyo ngwara rero ni ingwara twokwita mu ngwara zihutirwa cyane kuvugwa kuvuga zina z'amahirijanse ni ukuvuga umuntu abona ibyo bimenyetso byo kubyimba nyamukuru yo kwihutira ko no kuraba muganga kuko iyo itavuwe haraho ikitembera ikaja mu mahaha hanyuma rero akabuye kakaguma gatembera agashobora kugira na bimwe bavuga ngo ni accident vascular cerebral akagira na paralyse no gupfa agashobora no gupfa
none ga muganga tumwe mutwo umuntu yokora kugira ngo anayirinde n'inkuduki kuko numva umenga harimo n'ibintu byo kwirinda kwicara byo kwirinda kujya mu mwanya muremure hari ico umuntu yokora kugira ngo yirinde yuko arinda arayigwara
biragoye kuvuga ngo uko yo kwirinda cyane cyane ico abantu bamenya nuko nk'iyo mugwaye ari mu bitaro yabazwe ategerezwa gutembera hakirikare bigisho kugaruka ntamara igihe kinini nya agwaye n'ahandi ibintu byo kuyirinda biragoye nibaza ko bidashoboka.
Murakoze cyane gose muganga Pini birantije kuri kano kanya muhayiju rya Amerika. Twibutse ko murangura imirimo yanyu mu bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge Hopital Militaire kandi mukaba muvura abana.
Yego murakoze.
Ijo gya Amerika ni nonga harero duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno musi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe. Tuzosubira ejo nkaho twatanguriye bimwe mu vyo ndabararikiye ni ibinugwa nugwa kumbuga ngurukana bumenyi. Ejo tuzogaruka kuri video iri kwiracana cana ko yerekana imbonera kure no rwaruka rwegami umugambwe uri ku butegetsi aho ruririmba ruvuga ko rugiye gutera inda abakeba gucyo bakagwiza imbonera kure. Makuru yacu imbere muraza kumva ingene umugambwe baturukamwo wabiteye ivyatsi.